nanjye Eugenia Mukankusi.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, Ideni Yongabo abaramusaba ikaze mu makuru y'aka kanya. Muri Uganda uyu munsi niho harangiye umugambi w'iminsi 42 yaguma mu rugo. Abanyagihugu cyane cyane baba bakumbwa mukuru Kampala bavyutse baja ku kazi, abandi bashaka kugurura amaduka, mbere n'abashaka gusuma ari benshi ariko bakumiriwe n'abasirikare. Kuri uyu wa gatanu Leta y'u Rwanda yahaye u Burundi abagwanyi 19 b'Abarundi bafashwe mu mwaka uheze mu ntara iyo mu bumanuko bw'u Rwanda ku rubibe n'u Burundi. Umuyobozi mukuru ajejwe imfashanyo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kugirira urugendo muri Ethiopia kwifashisha diplomasi ku biraba intara ya Tigreya. Abanyafganistani ba mbere 200 mu bakoranye n'intego za Amerika bashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kuwa gatanu. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru ajejwe imfashanyo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kugirira urugendo muri Ethiopia. Eugene Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Amerika igiye kohereza umuyobozi mukuru wa USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga, Samantha Power, muri Ethiopia. Amerika iranaburira ko hazafatwa ingamba zijyanye n'ibihano igihe imfashanyo itabasha kugera mu ntara ya Tigreya, aho abantu 100,000 bivugwa ko bafite ibibazo by'inzara. Itangazo ryavuze ko Power azajya muri Sudan na Ethiopia guhera kwa gatandatu kuzageza kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Ni mu buryo bushya bwa diplomasi bw'ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden, biturutse ku bwoba bw'uko hashobora kuba itsembatsemba mu karere no ku cyizere cy'uko imishyikirano hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'ingabo za Tigreya izakemura ubushyamirane mu ntara ya Tigreya. Power azabonana n'umujyanama by'umutekano wa Ethiopia, kandi hari icyizere ko azabonana na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed nk'uko umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru mu kigo USAID yabivuze. Amerika yizeye ko Power azabasha gufungurira inzira ibyangombwa by'ubutabazi bikabasha kwinjira mu ntara ya Tigreya. Uwo mutegetsi atekereza ko azakomeza gufatwa ibihano igihe cyose batazabasha kugera kuri abo baturage. Guverinoma ya Ethiopia cyakora ihakana kubuza imfashanyo y'ibiribwa kwinjira muri iyo ntara. Iyi guverinoma yanahakanye kuba yibasira abanyatigreya nk'ubwoko, ivuga ko ihanganye mu rugamba rwayo n'ishyaka riri ku buyobozi rigenzura intara ya Tigreya. Miliyoni z'abantu bahitanywe n'imirwano, hari miliyoni 2 bataye ibyabo, kandi izindi miliyoni zirenga 5 bakeneye imfashanyo y'ibiribwa yo mu bihe bikomeye.
Urakoze Eugene. Abanyafganistani ba mbere 200 mu bakoranye n'intego za Amerika muri Afganistani bashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kuwa gatanu. Muri bo harimwo abana n'impinja zitari nke. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko anezerejwe no kubakira. Abantu bagizwe n'abafasha guhindura mu ndimi hamwe n'abandi bari bafise ubwoba ko abatalibani bari kubihora kubera bakoranye n'inteko za Amerika. Yamenyesheje ko ashaka gushimira abasirikare n'abasekira Amerika hamwe n'abandi bavugiye Abanyafganistani. Yashimiye kandi Abanyafganistani kuba bifatanije na Amerika. Perezida Biden yatangaje ko ari intambwe ikomeye cyane mu gihe babandanya gushyira mu ngiro ibyo bemereye Abanyafganistani 100,000 bakoranye n'inteko za Amerika n'abaseruka icyo gihugu mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye muri Afganistani. Imiryango yabo yabaherekeje mu ndege yabazanye uno munsi kuwa gatanu muri Amerika. Iyo ndege yari itwaye Abanyafganistani 221 bafise impapuro z'inzira zidasanzwe barimwo abana 57 n'impinja 15 bashitse uno munsi kuwa gatanu ku kibuga cy'indege cya Dallas muri Leta ya Virginia hanze y'igisagara cya Washington DC. Bazosanga abandi 70,000 bakiwe muri Amerika kuva mu mwaka w'2008 hisunzwe umugambi wa viza zidasanzwe. Abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigreya bashobora gupfa mu kiringo cy'amezi 12 yimirije kubera gufungura nabi. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa gatanu n'ishami ry'ishyirahamwe ONU gita abana UNICEF. Umuvugizi w'iryo shyirahamwe Marix Mercado mu byo yashikirije avuye mu ntara ya Tigreya yamenyesheje ko umwe mu bapfasoni babiri bibungenze n'abonsa bapimwe muri iyo ntara byibonekeje ko bafungura nabi, bituma abo bapfasoni hamwe n'impinja zabo bashobora kugera migwa n'indwara. Mercado yavuze ko impungenge zikomeye zabo bafise kuvyerekeye magara y'abana mu ntara ya Tigreya irimo intambara ziriko zirigaragaza. Ishyirahamwe UNICEF rivuga ko abana barenga ibihumbi ijana mu ntara ya Tigreya bashobora kugiramirwa bikomeye no gufungura nari mu mezi 12 ari imbere mu bizoba byiyongeye inshuro 10 umuntu abigereranije n'ibitigiri byibonekeza mu bisanzwe ku mwaka. Amenyesha ko atabitigiri by'abapfa bivuye ku gufungura nabi bafise mu gihe asaba ko abajejwe gutabara boshika mu bice byose by'intara ya Tigreya atantambamye nuko imfashanyo zokongerezwa bikomeye cyane. Ndacu umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze buno nyene ku byatangajwe n'ishyirahamwe UNICEF. Sentare mpanabyahambuza makungu CPI yafashe ingingo yo kubirizamwo impapuro zo guta mu mvuto Simon Babo, umugore uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire Laurent Babo. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
CPI yashakishaga Simon Gbagbo kuva mu 2012 kubyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. Ni kimwe neza n'iby'umugabo we Laurent Gbagbo yaburanye aratsinda. Laurent Gbagbo amaze guhanagurwaho ibyaha, abashinjacyaha ba CPI basabye abacamanza bayo gusesa impapuro zo gushakisha umugore we Simon Gbagbo. Abacamanza rero bakurikiye abashinjacyaha bavuga ko izi mpapuro koko zitagifite ishingiro. Mu 2017 ubucamanza bwa Cote d'Ivoire nabwo bwari bwagize umwere Simon Gbagbo ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, ariko mu 2015 bwari bwamuhamije ibyaha byo guhungabanya umutekano wa leta bumukatira igifungo cy'imyaka 20. Yafunguwe mu 2018 amaze imyaka 7 muri gereza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Alassane Ouattara.
Tugushimire Thomas. Kenya yahagaritse inama zaba mu buryo bw'imbona nkubone mu gihugu cyose mu ntumbero yo kubuza COVID-19 gukwiragira. Eje ni mukankusi arabandanya inkuru.
Minisitiri w'ubuzima wa Kenya Mutahi Kagwe uyu munsi kwa gatanu yavuze ko guverinoma ihagaritse inama zose zihuza abantu hamwe n'ibiterane mu mpande zose z'igihugu mu kugerageza guhagarika COVID-19, avuga ko muri iki gihe ikwirakwira ryayo rituruka ku bwoko bwa Delta. Minisitiri Kagwe yavugiye kuri televiziyo ko guverinoma yasabye abaturage n'abakoresha mu bigo byigenga kureka abakozi babo bakaguma mu rugo keretse abari mu rwego rw'abatanga serivisi za ngombwa. Yagize ati ibiterane byose by'abaturage n'inama zihuza abantu imbona nkubone izo arizo zose zirahagaritswe mu gihugu hose. Bityo rero inama zose za guverinoma harimo izihuza inzego za leta hamwe n'ibiganiro zigomba gukorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa zigasubikwa iminsi 30 imbere. Kugeza ejo kuwa kane Kenya yabarwagamo abantu bose hamwe 200,209 bemejwe COVID-19, hapfuye 3,910 n'188,222 bakize. Ubwandu buri ku gipimo cya 14.4% nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza.
Urakoze Eugene. Ayo yari amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu leta y'u Rwanda yahaye Burundi abagwanyi 19 bafashwe mu mwaka uheze mu ntara mu bumanuko bw'u Rwanda ku rubibe n'Uburundi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Ni igikorwa cyabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba, ibyo bihugu bibiri bihana mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda no mu ntara ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi. Muri icyo gikorwa cyo guhanahana abagwanyi cyabaye kuri uyu wa gatanu, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi, umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda, mu gihe u Burundi nabwo bwari bwaserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Abo bagwanyi 19 b'Abarundi bashikamye ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu. Bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza, izindi nazo ari nshasha. Bose bari bambaye udupfukamunwa two kwikingira ikiza cy'umugera wa corona. Bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo. Yamara igihe berekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze w'2020, igisirikare cy'u Rwanda kikavuga bavuga ko bafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho. Icyo gihe bari bambaye ibirato by'amazi bizwi nka botine. Icyo bikoze gihe baherezwa abategetsi ba gisirikare cy'u Burundi ku mupaka, bose bari bimosheje mu mutwe, abandi bafise udushatsi dukeya, bambaye ibirato byiza biboneka ko ari bishasha nk'ibyo muri siporo bita supplesse. Uyu munsi ntibemerewe kugira icyo bashikirije, yamara igihe gisirikare cy'u Rwanda cyavuga ko cyabafashe bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi redetabara kandi kubagwanya leta y'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryarabigarutse ko duha ijambo Nkurunziza Egide yararongoye umugwi wabo n'ubu yarimwo mu basubijwe mu Burundi.
Tumaze mu kwezi kurenga turwanira gutaha u Burundi, turwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashanya nabo b'imbonera kure, tukiraba mu mugongo wacu turi abagihugu cy'u Burundi, niyo twisanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda tunagwa mu mutego. Twarwaniye amashyamba menshi, twibaze turwana muri ishyamba rya Kabarore, ariko tutaturuka mu ishyamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza.
Ingabo z'u Rwanda zashikirije u Burundi abo bagwanyi biciye mu mugwi ujejwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini, Mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera cy'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu FINWAP mu Burundi, Richmond Chemoko. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye icyo gikorwa. Ku rubuga rwe rwa Twitter yagize ati: mu nama narimwo ihuza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo hagati, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, nagarutse ku gikorwa c'iteka cyo gushima cyakozwe n'u Rwanda rwaduhaye abagizi ba 19 bahekuye Abarundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'2020. Perezida Ndayishimiye yongeye ati: ndateye intego u Rwanda ko guduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashirwa imbere y'ubutungane. Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi yakiriye abo bagwanyi yashimiye u Rwanda nawe nyene, yijeje ko bazushikanwa imbere y'ubutungane. Yabakiriye bafise n'ibigwanisho vyabo bafatanywe bigizwe n'inkoho, ibisasu ntezwantoke n'insase z'inkoho nyinshi. Umuyobozi ajejwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda Vincent Nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa CIRGL wafashije kugira ngo abo bagwanyi bashikirizwe u Burundi. Yijeje ko u Rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kane, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Vincent Biruta yari yatangaje ko u Rwanda rugiye kubandanya guherekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu byombi.
The relationship with Burundi has been improving as you...
Ati migenderanire n'u Burundi iguma itera imbere ku munsi ku munsi, ubuheruka twarungitse intumwa muri icyo gihugu, umushikiranganji wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru y'imyaka 59 iheze u Burundi bwikukije. Imbere yaho abategetsi batari bake barahuye na jewe narabonanye na mugenzanje, n'ubu turabandanya kugira utwigoro tutari duke two kunagura umubano mwiza n'abategetsi ku rwego rwo hejuru turavugana. Ego nibyo haracari intambwe zo gutera, ariko turabona ko ejo ari heza cyane
Burundi. So there's still some work to do, but there is some progress.
Mu kwezi kwa kane umwaka w'2019 u Burundi nabwo bwari bwahaye u Rwanda abagwanye indwi b'abanyarwanda bari bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi ku rubibe n'u Rwanda. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Muri Uganda uyu munsi niho harangiye ikiringo cy'iminsi 42 yaguma mu rugo. Muri aka kanya tubashikiriza aya makuru, perezida wa Uganda Yoweri Museveni ariko arashikiriza ijambo abanyagihugu. Yamara imbere y'uko ashikiriza iryo jambo, Venuste Nshimiyimana yari yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala, aramubwira uko ibintu byifashe inyuma y'iminsi 42 yari yagenywe yo kwirinda COVID-19 yaraye irangiye.
abantu babyutse bafite amasiko menshi ko bagiye gutangira akazi kuko iminsi 42 y'umukuru w'igihugu yatanze yaguma mu rugo yaraye irangiye gusa sita za nijoro so abantu bategereza ko ya perezida agiye kongera gutanga amabwiriza mashya yatanga bityo babyuka ariho urujijo bibazani babasubira ku kazi bisanzwe ntabagirwa ibisubizo ubwo rero bamwe bangombwa ko bafata imihanda bakaja mu migi no n'ahantu basanzwe bakorera imirimo yabo ariko bagatangara ko bagira mu muhanda bagasubizwa inyuma bagasanga za bariyeri z'abasirikare n'abapolisi zibasubiza inyuma ko batemerewe kuja ku kazi ariko abenshi bari bazi ko nyine iminsi 42 irangiye bahita batangira akazi ubwo rero kuba umukuru w'igihugu atahise atanga n'imabwiriza byo byateye urujijo ariko nk'uko bivuzaho nyine batumaze kumenya ko umukuru w'igihugu agiye gutanga n'imabwiriza mu ijambo rye agiye gufata asambiriza nijoro uno munsi
none aho washoboye kugira aho ngaho mu murwa mukuru hari aho wasanze abaturage bahanganye n'abashinzwe umutekano
nibyo koko hamwe na hamwe abantu babyutse benshi bamwe bari bageze mu mugi nubwo bamwe bakumiriwe mu mihanda bataragiramo ariko bamwe bari babashoboye kugeramo abapolisi n'abasirikare barimo kubasubiza inyuma ntabwo bamemereye nta n'umwe bemereye kugira ngo yegere iduka ye ngo ayifungure bamwe bicaye hanze y'amaduka yabo abandi baragendagenda mu muhanda babuze icyo gukora ariko bigaragara ko ari nta n'umuntu n'umwe wemerewe kugira icyo yakora uretse nyine imodoka z'ubutabazi z'abasirikare z'abapolisi n'abantu bake bemerewe kugira ngo bakore akazi nk'amabanki n'ibindi bigo by'ingenzi nibo bari mu mugi n'imodoka zabo nizo zishobora kugenda zikagera mu mugi
mbese muri iyi minsi 42 ya guma mu rugo hari icyo leta yafashishije abaturage batashoboraga kujya ku kazi kugira ngo bagire ikibaramira
nibyo koko leta yagerageje guha abaturage batishoboye bo yise abatishoboye bagira ku 170,000 buri mu buri rugo rwohereza idolari 30 yo guhaha ibyo kurya ibutse ko iguma mu rugo yari mu gihugu cyose atari mu mugi gusa kuko nkama nk'ibihugu bimwe bishyiraho mu migi cyangwa ahantu hamwe ariko hano hari muri Uganda yose bivuze ko abantu bari bashonje ari benshi cyane abantu bake nk'uko leta yabapangiye barayabonye ariko abenshi banasigaye binubira bavuga ko itatabagezeho kuko nabari bashonje ariko kuko urabona nko mu igihugu cy'abantu 45,000,000 ugafatamo abantu 170,000 ubonye n'akabari ko bifashanyo bigaragara ko abenshi basigaye bagishonje
none uhereye ku mibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima iyi gahunda ya guma mu rugo hari icyo yamaze mu kugabanya icyorezo cya COVID-19
nk'uko abashinzwe by'ubuzima batubwira nuko minisitiri ushinzwe itangazamakuru yabibwiye itangazamakuru nimugoroba iguma mu rugo yafashije kinini kuko ubwo perezida yayitangaje ashyiraho amabwiriza ngo abantu bagume mu rugo ubwandu bwari ku muvuduko uhambaye ku buryo ku munsi yari harimo kwandura abantu babarirwa mu 1,500 yari bigeze kuri 18% kuri mu gihugu ariko ubu ngubu iyo bari itangazo igaragaza ko ubwo bwandu bumaze kugabanuka kugera kuri 8% bivuze ko iguma mu rugo yafashije cyane mu kugabanya gukwirakwira k'uburwayi ariko nanone minisitiri ishinzwe amagara y'abantu ivuga ko umubare mwiza wo kugira ngo babe bafungura ibikorwa byose byo mu gihugu byakabaye kuba bagabanyije kugera kuri 5% ariko ku 8% ko hakiri ko bikigaragara ko uburwayi bushobora kongera gusakara bityo bivuze ko rero no kuja gufungura kongera gufungurira abantu ngo basubire ibikorwa bisanzwe nk'uko tubikeka bigiye kuba bamwe abahanga bamwe bagiye bagira leta igihugu kugira ngo bafungure ibikorwa bimwe bimwe ariko ibikorwa byinshi bikusanya abantu benshi babe babiretse nk'amashuri insengero n'ahandi hahura abantu benshi ngo byo babe babiretse bite gufungura
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza
murakoze cyane bwana Venuste
Leta y'u Fransa iherutse guhitamwo ugwaruka 1,000,000 mu karere ka Afrika bashinze amashirahamwe y'ubudandaji canke amahinguriro ashobora kuba akarorero mu iterambere rya none muri bo 6 n'abarundi n'inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari mu Rwanda
nk'uko bivugwa na bamwe muri urwo rwaruka rwagize ayo mahirwe yo kuba muri abo 1,000,000 bacaguwe ku mpande zose za Afrika mu ntango ntibiba byoroshye gutunganya umugambi kuko usanga uhura n'ingorane zo kubura amafaranga y'umutahe Matendo Fernand arangwe ishira hamwe Burundi Shop rikora urudandazwa ruciye ku mbuga ngurukana bumenye avuga ko vyabaye ngombwa gusigurira umugambi abanyamitahe bafise amafaranga nawazana ubuhinga nk'umutahe
ngiye muri byo bintu bita commerce electronique byari bintu bisaba uburyo je nanje nta buryo nari mfise byabaye ngombwa rero ko negera abandi bantu tuja hamwe navyo nyine ntivyanyoruhe kuko basavye amafaranga ko dutanguza miliyoni 32 jewe bakansaba miliyoni 10 hanyuma mu nyuma ndetse societe tumvikana ko dushika ku miliyoni 64 mu mare twaraduze tushika no ku miliyoni 100 je niho rero nahishuka bo turi kumwe ndababwira nti je mahera mu keneye ntayo mfise jewe ndashobora gukora kuko ivyumviro ndabifise kandi n'ubushobozi bushobora gukora ndagufise barabinyemerera rero tucatuje hamwe
ariko rero uko iminsi yagiye iragenda Matendo Fernand avuga ko kubera ibikorwa vyiwe n'ubumenyi bwiwe yamaze kugirirwa icizere nabo bari kumwe mwishira hamwe kugeza ubu umutahe wiwe bwite mu mafaranga ugeze ku miliyoni 120
urumva yuko twatanguriye mu buso je urumva yuko bansavye amafaranga ntagira ariko kuko nari nzi neza ivyo ndiko ndakora narashoboye kubwira abo turi kumwe ntije amafaranga ntayo mfise mwe ko muyafise ni muyazane je nanje ko mfise umutwe tuje hamwe ico no bamenyesha nuko muri yo societe kugeza kuri isaha je yowe ndayifisemo umutahe wanje bwite urenga imiliyoni 120
Kaze Delphin uwundi musore yashinze ihinguriro rikora amakara mu mucafu na wenye navuga ko yatanguye bimugora cyane kubera ikibazo cy'uburyo ariko yagumye ku ntumbero yiwe yo kuraba ingene ibiti bitobandanya bibangamigwa mu kubihingura mu makara Kaze Delphine wavuga ko hari nabagiye baramuca intege ku mugambi wiwe atawuzoshika
mu ntango ntivyari byoroshye kuko nari umunyeshure abo tugendana n'abagenzi mu kibano nabo nyine ntivyari byoroshye kwasanga rimwe na rimwe baduca intege ndibuka ikintu cya mbere nakoze navuze nti amutaye nshoboye kuronga n'amafaranga 5000 wo kurondera internet yo gukoresha recherche ayo niyo mafaranga ya mbere nashizemo ubwo nica ntabwo kuze ndasigura umugambi nkabwira abavukanyi nkabwira abagenzi ngira n'abavyeyi ndibuka bacha barampa amafaranga ashika ku 120 havamwo ifuru nategerezwa gukoresha hakavamo n'utundi tumateriali nategerezwa gukoresha kugira ngo amakara yanjye ndayiforme
kubera umwete no kuyaga n'abantu bagiye bamushigikira mu vyiyumviro no mu buryo bw'amafaranga uno musore ihinguro ryiwe rigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko avyivugira
uno muri societe rifise abakozi 42 ihemba kandi bakora hama turiko turatanga amakara mu gisagara cha Bujumbura bientôt nigitega turasubira kuja kugurura yo nite do produits ko niho twari twahereye ariko izine inkuru no munsi yari ngahe Bujumbura rero ni muri ubwo buryo umuntu acashishikara kwa avansa kandi umuntu akabona yuko biriko biragenda neza ubwo rero uje pour moi umva kazi kari muri kaje aho nyene niho nkorera ni ubuzima bwanje niho buva hama ibisigaye umva sijeje nyene biriko barafasha n'indi miryango cyo gaca biterera rero mu guduza ubutunzi bw'igihugu ariko kandi tukafasha no mu gukingira ibidukikije na cyane cyane kuyo duko dukoresha ama produits iwacu turiko turapreserva gukoresha ibiti
batatu muri ubwo gwaruka gwagomwe na leta y'u Faransa nabize kuri kaminuza yigisha ubuhinga iri mu gisagara cha Gitega Patiri Nkurunziza Frederic arongoye kaminuza avuga ko umunyeshuri ahejeje kuri yo kaminuza abahinga bakoraho bagomba bamukurikirana mu mugambi wiwe kugira ngo ashobore gushika kwihangira
hareze umwaka rero twiyumviriye inisitire twarayihaye n'umwigisha akurikirane abahejeje ngaha twaza tubahandahana amakuru abakeneye ibyo babanza bakanza muri icyo kigo abahinga bacu babafashe no kwitunganiriza iyo migambi ndikiyo twiyumviriye kizotuma n'abanyeshuri bacu bashobora kuca bamenya ingene boronga ibikorwa bikorera ni c'est un centre d'accompagnement pour les initiatives d'innovation dushaka yuko abanyeshuri bacu baheza bacabaronga ibikoko bakora
ubwo gwaruka gwashoboye gutera imbere kubera umugambi gwishingiye ruvuga ko ruzoza ruraca mu makaminuza rushingira intaha abandi bongera babatera intege zo gutinyuka kwiyumvira icyo bakora muri kazoza batarinze kwitega akazi bahabwa leta y'u Faransa ikaba yaratumiye ugwaruka go mu ruganda ruzobera i Paris igwiga ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'uko ugwaruka go kwiteza imbere mu migambi igwishingiye ubwo ruganda rukaba ruzoba mu ntango w'umwaka 2022
urakoze Desire kudusomera iyo nkuru Uno musi numusu girindwi wama higanwa ingi no muza makungu olimpiki Tokyo mugihugu cy'u Buyapani mugenzi wacu Timishimwe aratubwira uko ibintu byagenze mu mahiganwa yabaye uno munsi kubijanye na karere ka Afrika.
Numusu wakati n'imikino olimpiki biri Tokyo mu Buyapani no munsu dasanzwe kuri Afrika kuko abarushanwa kwiruka baturuka kuri umugabane aribwo batangiye irushanwa. Amaso yose giri wareba abasiganwa ku maguru ku rwego rw'isi baturutse muri Kenya, Ethiopia, Eritrea, Afrika y'Epfo, Côte d'Ivoire n'ibindi bihugu mu gihe amajano abanza yatangiriye kuri stade ya Olympique. Ibyiringiro nyabyo byo gucyura imidari ku Banyafurika byatangiye umunsi ku gatanu mu marushanwa ya nyuma yo kwiruka metero 10,000 kimwe mu byiciro bikunzwe cyane kurusha ibindi ku Banyafurika. Mu cyiciro cy'abagore reka duhere kuri Francine Niyonsaba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ubwo yaramaze kwiruka metero 5,000 nyuma agakurwa mu irushanwa kubera ko yarenze umurongo. Francine yirukaga ahatanira umwanya wo kuzajya muri kimwe cya kabiri yarabaye uwa kane mu gihe hari hakenewe abakinnyi batanu bazajya muri iki cyiciro cya kimwe cya kabiri. Mu cyiciro cy'abagore kandi Afurika ihanze amaso kuri Letesenbet Gidey wo muri Ethiopia usiganwa metero 10,000. Gidey afite agahigo ko kuba mu mwaka wa 2019 yari ku mwanya wa kabiri mu bagore bashobora kwiruka metero 10,000 ku rwego rw'isi. Naho mu cyiciro cy'abagabo Salomon Barega ukomoka muri Ethiopia amaze kwegukana umudari wa zahabu muri metero 10,000. Barega yabashije guca muri 10 abo bahatanaga hasigaye metero nke cyane ngo bagere aho bagombaga kurangiriza. Yarangije kwiruka metero 10,000 akoresheje iminota 27 amasegonda 43 n'uduce 22. Mu cyiciro cy'abagabo kandi Joshua Chepetegei ukomoka muri Uganda unakunzwe cyane kurusha abandi mu gusiganwa metero 10,000 ndeka ariko anakunzwe kuko ubu niwe ufite ikamba ryo kwiruka metero 5,000 na metero 10,000 ku rwego rw'isi. Uyu munsi kwa gatanu yaje agwa mu ntege Barega wo muri Ethiopia aho yamurushije gusa uduce 41 bityo akaza amukurikiye n'umudari w'ifeza. Nababwira gato ko mu mwaka wa 2019 Chepetegei yegukanye umwanya wa mbere ku isi mu kwiruka metero 10,000 mu marushanwa yari yabereye i Doha muri Katari ku mugabane wa Aziya aho yatahanye umudari wa zahabu. Joshua na Barega kandi bari bahanganye na mugenzi wabo nawe ukomoka muri Uganda Jacob Kiprimo. Uyu munsi kuwa gatanu yerekanye ko kwiruka atari ibintu akora ari kwishimisha gusa ahubwo ko yagiye i Tokyo ahagarariye igihugu. Yaje rero ari ku mwanya wa gatatu aho yatanye umudari wa bronze. Kiprimo yarangije kwiruka akoresheje iminota 27 amasegonda 43 n'uduce 88. Uretse aba batatu babonye imidari uyu munsi Afrika ihagarariwe n'abandi bakinnyi bahabwaga amahirwe menshi barimo umunya-Ethiopia Belihu Aregao we yarangije ari uwa kane akoresheje iminota 27 amasegonda 46 n'uduce 16. Abandi banyafurika batatu barangije bari mu icumi ba mbere harimo umunya-Kenya Rogers Kemoyi waje ari uwa karindwi, Yomifu Kijalisha wabaye uwa munani. N'ubwa mbere uyu Kijalisha yitabiriye imikino Olympique ariko ari mu bahabwaga amahirwe menshi kuko amaze kwitabira amarushanwa mpuzamahanga menshi. Waje ku mwanya wa cyenda n'umunyakenya Lones Kiprito. Mu yindi mikino reka tuvuge ko guterana amakofe uyu munsi watunguranye kuko abanyafurika batandatu bose baterana amakofe bakubiswe karahava nta n'umwe wabashije kurenga imikino y'amajonjo ya kimwe cya 16. Mu barangije urugendo rwabo twavugamo umurundikazi Ornella Habyarimana wavuye mu irushanwa akubiswe na Nina Lodovanovic ukomoka muri Serbia. Mu mukino wa handball ikipe ya Angola yakomeje guhatana kugeza ku munota wa nyuma ubwo yahanganaga n'Ubuholandi ariko umukino ukarangira Ubuholandi butahanye intsinzi ibitego 37-28. Naho umukino wa hockey ikipe ya Afurika y'Epfo igihugu kitahiriwe cyane muri iyi mikino Olympique mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatanu Afurika y'Epfo yakinnye na Canada nyuma yo gutsinda Ubudage ibitego 4-3 byari kumwe mu itsinda B.
Makuru yerekeye ingino avugwa mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali.
Mu mukino w'intoki basketball ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 31 ku kwezi kwa karindwi mu Rwanda hazarangira umwiherero ugamije gutoza abana bato umukino basketball. Imyitozo imaze ibyumweru bibiri yahuzaga abana 94 b'abanyarwanda baturuka hirya no hino mu gihugu. Abatoza barindwi baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bayoboraga iki gikorwa barimo n'umutoza wungirije mu ikipe ya Sacramento Kings yo muri shampiyona y'ikirenga yo muri icyo gihugu. Intego nyamukuru y'uyu mwiherero w'imyitozo ni ugutegura abana bazaseruka mu marushanwa ateganyijwe mu minsi iri imbere makipe y'igihugu bakiri bato muri imyitozo yaberaga mu ishuri rya Green Hills Academy inyarutarama hari harimo abakobwa 44 n'abahungu 50 bose bakaba batarengeje imyaka 17 mu mpira w'amaguru uyu munsi kwa gatanu kugica munsi habaye inama yahuje abayobozi b'ishyiramwe Ferwafa n'abanyamuryango baryo baturuka mu makipe anyuranye intego nyamukuru y'inama n'ukungurana ibitekerezo kuri gahunda y'amarushanwa ateganyijwe mu minsi iri imbere arimo shampiyona y'icyiciro cya mbere y'icyiciro cya kabiri ndetse na shampiyona y'abagore mu gusoza tugaruke gato mu mikino olympique irimo kubera Tokyo mu Buyapani aho abakinnyi batatu bahagarariye u Rwanda bakiye umunyu ubwo baserukaga uyu munsi kwa gatanu abo ni Alphonsine Gahozo na Erwa Maniraguha basezerewe mu mukino wo koga basiganwa metero 50 hakaba ndetse Martha Yankurije weretswe igihandure mu gusiganwa ku maguru hareshya n'ibirometero 5 yari Claude Munyandinda I Kigali
Juti muduteza matwi ahani udusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemwe gukurikira ijwi rya America nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Geoffrey Mutagoma amakuru yarahagarariwe na Edigwema naho kuri mikro mari kumwe na Ange Viden Nyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe